Uwo mugambi w'inyigisho kubijanye no kwirinda umugera corona uhereye mu nkambi ya Mutenderi ahishyirahamwe Croix Rouge ariryo rigenewe igisata cy'amagara y'abantu ririmo gutanga izo nyigisho ku mpunzi zahungiye muri iyo nkambi. Zimwe mu nyigisho zirimo gutangwa ni zijyanye no gukaraba umwanya ku mwanya, gutegerana n'abandi no kutaramukanya ku gukorana mu ntoke. Bashyizeho ubudomoro bw'amazi n'amasabune kugira baze barakaraba umwanya ku mwanya.
Inyigisho icya mbere cyo twe turashima bazakiye neza kuko ikiza kigiye gutera kenshi igihitana benshi kandi kigahahamura benshi mugabo ku buryo atabo kirahitana mu ikambi yacu. Ukuri turashima kuko inyigisho nyinshi bagiye batanga ni zijyanye no gukaraba umwanya ku mwanya, utaramukanya, utegerana n'abandi. Ibintu umwe n'ibyo nibyo tubona hasahasa by'inyigisho ariko barigisha hasahasa bigisha cyane cyane gukaraba no kutaramukanya.
Batugisha ko kubona iyo ndwara kimwe gusa umuntu akwiye kuba akasha kugira isuku mugakara amaboko ndetse n'ibintu byo kwasamura umuntu akaba ashobora kwasamurira hariyo akabanza kwifata ku muntu kugira ngo ajye yasamuye ntihagire n'imigere ishobora kwandukira ubundi mu gihe yo kwikora aho yo yasamuriye.
Nubwo izo nyigisho ziriko ziratangwa mu nkambi ya Mutenderi ariko hariho akagihaze na cyane cyane ku bikoresho by'isuku kubera bidakwiye mu mihana y'impunzi zahungiye muri iyo nkambi.
Yego, ikijyanye n'ibikoresho kweri ko turiko turagerageza bagerageza kwihutishiriza ahantu hari abantu bwinshi bw'abantu nko ku bitaro no mu yandi mayira atandukanye naho bashobora gutangira ibifungurwa ko niho hantu tubona bariko bashingashinga ibintu by'ibidumu hasasa ku bitaro hajya nyine hari ubwishi bw'abantu iyo bagenda bashyira ubwo budumu. Mugabo ugiye kugerageza ubwo budumu bashyiraho, yego barabushyiraho n'amazi. Mugabo igihaze kibuze cyane cyane ni
kandi turanashima twumva kugira nti ibintu by'isuku. Mugabo ikintu cyebwe kigihaze mu mihira yacu icya mbere bavuga ati dushireho amazi. Mugabo nta mazi tubona, nta budumu baduhaye, nta n'isabune yawe mu baduhaye, nta natole baduhaye, n'isabune baduhaye baduhaye zibiri none izo zibiri ku kwezi wumvaho zimaze iki? Ego icyo kiza cyari cyiza kwirinda. Mugabo nta ntuze nta mfashanyo ijyanye no gukaraba baraduha.
Ibikoresho ntibikwiriye. Yego, mu mashyirahamwe aho abantu bakorana mu mashyirahamwe ibyo bikoresho birahari. Mugabo mu mihani wacu ntabiriho none iyo suku rizoza gute? Kandi mu mihani wacu atabyo dufise nta sabune ihari, kandi mu mashyirahamwe aho wumva isabune ni barayironga nari n'isabune twumva ngo bita ngo ni detore twe nta niyo tuzi. Mama wanjye twebwe abantu bato bato mwa niyo tubona bakaraba mu mashyirahamwe twebwe mu mihani wacu ntayo dufise none ibyo sha bigenda gute? Mba niho hari ikibazo.
Mu gihugu cya Tanzania umugera corona nturavugwa muri komine Kibondo ariyo komine tuyemwe impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Bwana Sebastian Pima n'umuganga mukuru muri komine Kibondo:
mpaka sasa ndani ya halmashauri yetu hatujapata mgonjwa yoyote wala mshukiwa yoyote.
Gushika n'ubu muri komine Kibondo nta muntu aravugwamwo yoba afise virusi ya corona. Na biruko turimwo kwigisha abaganga masibitari yose ari muri iyi komine ne gusa dusaba impunzi hamwe n'abandi bose baba muri komine kwirinda no kureka kuramukanya bakoranye mu ntoke. Naho biruko leta ya Tanzania ifatanije na SER ikomeje umugambi wo guhungura impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi abatahutse ku bushake bwabo. Kuri uyu wa kane n'abantu 391 batwawe Makamba na Ngozi. Zimwe mu mpunzi nizishima uwo mugambi kubera wohava utuma mugera corona utera mu mpunzi no mu babanyi bazo kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, ku bw'ijwi ry'Amerika.